Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 bice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Aho mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Abadushakira kuri internet mwajya kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube Radio Yacu VOA. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mpaye ikaze makuru yacu y'akakanya. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Bamwe mu Barundi bari baratembereye i Dubai bananiwe gutahuka kubera ibyemezo ibihugu bitandukanye byafashe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19.
Ingorane nini hari ubu ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya kuko leta ya Dubai yabahaye itariki 12 y'uku kwezi kwa munani ko boba bamaze gutaha. Ubusabwe n'iki gihugu viza yarahebye bace batangira kumurugisha ubasteze buri munsi hari nka 80.
Uwo ni umwe mu Barundi bagotewe mu mujyi wa Dubai utabariza abo bari kumwe. Leta y'u Burundi ivuga ko yiteguye kwakira Abarundi bifuza gutahuka bavuye mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Abanyetiyopiya bo barishimira intambwe zimaze guterwa mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ku ruzi rwa Nile. Aya makuru hamwe na nditwa bateguriye ni mu kanya ntimugikure. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Leta ya Zimbabwe ikomeje guhagarika abatavuga rumwe nayo. Ni inkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo.
Abasirikare n'abapolisi bariko bahagarika abanywanyi b'abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira ko ibintu bihinduka mu gihugu. Ivyo bibaye inyuma yuko abategetsi baburijemwo imyirekano yo kwiyamiriza leta yari itegekanijwe kuba ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye. Abantu barenga 60 baramaze guhagarikwa gushika ubu mu gikorwa ca leta cyo gukandamiza abatavuga rumwe nayo nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe ry'abanyamategeko baharanira agateka kazi na muntu muri Zimbabwe. Iyo shyirahamwe ririko rironsa abahagaritswe ababunganira. Mundu guheza umwanditsi w'ibitabo azwi mu makungu Tsitsi Dangarembwa yarahagaritswe kubera agize imyerekano iciye mu mahoro yamaze ijoro mu gasho k'igipolisi mbere y'uko arekurwa atanze ingwate. Umugambo ukomeye utavuga rumwe na leta Movement for Democratic Change MDC mu mfunyapfunyo umenyesha ko abategetsi bawo batari bake bahagaritswe canke bagiye mu munyegero. Umuvugizi w'uwo mugambwe Tendai Biti avuga ko mu gihe abajeje umutekano badatoya abo bashaka guhagarika kenshi basenya amazu yabo canke bagaturubika amashuti yabo.
Abanyetiyopiya bahimbaje intambwe zimaze kugerwaho mu gikorwa cyo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ku ruzi rwa Nile. Nanone Fidel Niyongabo.
Mu myiyerekano y'akamwemwe isa niyo yarishyigikiwe na leta abantu ibihumbi n'ibihumbi bihereje amabarabara y'umurwa mukuru wa Addis Abeba ku mutaga wo ku munsi w'Imana. Bazungagiza amadarapo y'igihugu cya Etiyopiya bafise n'izindi nzandiko zihayagiza intambwe igihugu kigeze ko ku bijyanye n'urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nile. Abari mu modoka bagenda bavuza amahoni bavuza umuziki n'urwamo rwinshi mu gihe abandi batamba mu bibanza abantu bakoraniramwo. Ibirori nk'ivyo vyabereye mu bindi bisagara vy'igihugu. Icegera c'umushikiranganji wa mbere Demeka Mekonnen yasavye abanyagihugu gushigikira urugomero rw'umuyagankuba ku ruzi Nile n'iherahezwa ryo kugubaka. Yamenyesheje ko bariko bahimbaza intambwe ya nyuma y'ukubaka urwo rugomero. Yatangaje ko bashaka ko ruherahezwa vuba rugatangura gutorera inyishi ibibazo igihugu gifise. Abanyagihugu ba Etiyopiya bari mu mahanga baratanze intererano yabo ku bijanye n'ivyo birori bakoresheje imbuga ngurukanabumenyi. Ibice 75% kw'ijana vy'urwo rugomero biramaze guherahezwa. Urwo rugomero rwarateye ibibazo hagati ya Etiyopiya n'ibihugu bibanyi bya Sudani na Misiri.
Muri Afurika y'Epfo abantu bamaze kwandura virusi ya corona bararenga 500,000. Nyamara perezida w'icyo gihugu afite icyizere. Frederic Nkundikije abafite iyi nkuru.
Igitigiri kimaze kwemezwa cyamaze gufatwa n'ikiza cya corona mu gihugu cya Afurika y'Epfo kiramaze kurenga 500,000. Nyamara perezida Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'amahungu yavuze ko abona ibimenyetso byerekana ko icyo kiza kitabandanya kwiyongera nka mbere. Ramaphosa yavuze kandi ko bajejwe amagara y'abantu bariko baratuza icyo kiza. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Zuerini Mkize yaratangaje ko mu munsi wa gatandatu mu ijoro kw'abantu 10,107 banduye umugera wa corona muri iki gihe abamaze gufatwa n'ico kiza barimo abantu 8,853 cahitanye bamaze gushika ku 5,503 290. Afrika y'Epfo ifite abanyagihugu barenga ibice 50% by'abanyagihugu bose bo mu bihugu vya Afrika 57 banduye umugera wa corona. Mikete yashize ahabona ejo ku munsi wa Mungu ramafuza yavuze ko naho igitigiri cy'abamaze gufatwa n'ico kiza kiri hejuru, ico kiza kiriko kiragabanuka mu gihugu cyose.
Abakekwaho ko abarwanyi b'umutwe wa Boko Haram bishe abantu 16 mu majyaruguru ya Cameroon. Inkuru mugezweho nanone na Fidel Niyongabo.
Abo bagwanyi bakomerekeje kandi abandi bantindwi mu gitero cha grenade mu masaha ya kare yo ku munsi w'Imana cyakozwe mu ikambi y'abatayizabo mu buraruko bwa Cameroon. Abapasoni n'abana bari mu bapfuye. Abakoze icyo gitero bateye grenade ku mugwi w'abantu bari basinziye muri iyo kambi mu mihana yahitwa Ngucewe. Iyo kandi irimo abantu bagera ku 800 iri hafi y'urubibe n'igihugu cya Nigeria. Bashitse muri iyo kambi bari kumwe n'umufasoni yari afisiye iyo grenade. Abakomeretse bajanywe mu bitaro byo hafi yaho. Mu kiringo cy'ukwezi kurangiye abikekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu bo mu gwi Boko Haram bakoze ibitero inshuro 20. Boko Haram imaze imyaka 10 irondera gushiraho leta ya kiisilamu muri Nigeria. Ubwicanyi bw'uwo murwi bumaze guhitana abantu bagera ku 30,000,000, abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo. Ibitero n'ubwicanyi bwawo byaratandukiye ibihugu bibanye vya Cameroon, Nigeria na Chad.
Igitero cy'intagondwa za kiisilamu muri Afghanistan kimaze guhitana abagororwa 21 kiracyakajije umurego. Inkuru mugezweho na Frederic Nkundikije.
Umwe mu bategetsi bo muri Afghanistan yatangaje ko icyo gitero cyakozwe ku ibohero riri mu buseruko bw'igihugu mu ijoro ry'ejo ku munsi wa Mungu kitararangira. Abandi bantu 43 barakomerekeye muri icyo gitero cyatangwa igihe umuyahuzi wo muri uyu murwi yaseka imodoka yuzuyemo ibombe ku rugi rw'iryo bohero. Abarwanyi b'uyu murwi baci batangura kurasa ku bajejwe gucungera iryo bohero riri ku murwa mukuru w'intara ya Naganar iri ku birometero 70 by'umurwa mukuru Kabul. Batatu muri uyu murwi w'intagondwa basize ubuzima muri iyo ngwano yari kibandanya uyu munsi kwa mbere, aho inkoho zibandanya kumvikana mu micungararo y'iryo ohero.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi kuri Facebook na YouTube Radio yacu VOA. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Amakuru yacu arakomeje. I Dubai hari abarundi bagera hafi kuri 250 biganjemo abacuruzi bavuga ko baguze ayo bacira nayo bamira biturutse ku biboga by'indege bitarimo gukora kubera icyorezo cya virusi ya corona. Igice kinini cyabugarijwe n'icyo kibazo bagiye bafite impushya z'amezi 3 gusa babura inzira zibasubiza aho baje baturuka. Leta y'icyo gihugu yabahaye kugera ku itariki ya 12 y'uko kwezi kwa 8 bakaba bahavuye, bitabaye ibyo bagacibwa ihazabu y'amadolari ari hagati ya 30 na 80 ku munsi. Gahire Eddie Kevin uyobora abarundi baba i Dubai mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nahazwe atabariza abo barundi.
Abenshi muri bo nabari baje kongera akazi hamaro bakaba batari bamwe byarunka kazi, abandi nabo bakari baje kurangura bisanzwe babadandaza. Amariki za corona virus nshya kibasanga ino bacabahe rino baca barabaho mu buzima bugoye, baragerageza kwitura ibyo dushoboye turabafasha mu ntango bwa mbere nk'ibijyanye no gufungura. Ariko natwe uko bimara umwanya muremure amikoro yacu agenda aba make.
Aho i Dubai hariho ubuserukizi bw'Uburundi, konsula y'Uburundi, ico kibazo mwarakibamenyesheje uko kimeze, hari ico bababwiye nimba mwarakivuze?
Twarabibamenyesheje, tugiye twarabibamenyesheje. Baradusaba ko twogira lisite y'abantu bifuza gutaha, twarayikoze. Nyinshi baduhaye nuko batubwiye ko icyo kibazo bariko barakiga. Mugabo ingorane nini hari ni uko ubu turiko turatanguranwa n'umwanya, kuko leta ya Dubai yabahaye gushika itariki 12 z'uku kwezi kwa 8 ko boba bamaze gutaha. Usabwe n'iki gihugu viza yaraheze baca batangira kumurugisha ubasenge. Hari abari baciye biruka kuri Kenya Airways gukata amatike y'indege, bamwe babariha amafaranga, abandi babatuma kujya gupima tese za COVID-19. barabikora n'umuntu atanga yagurishije ni telefone ubundi yagura n'undi yatumye ku faranga aho bashobora kumutiza hose hanyuma nyuma yaho bashobora kubwira ko bidashoboka kubera ikibuga cy'indege cy'iwacu i Burundi cyugaye
abegwa niyo ngingo muri rusange boba bangana gute
bashika hafi amajana abiri na mirongo itanu
hanyuma ubundi muramutse murengeje ko ico kiringo c'amezi atatu canke igenekerezo rya 12 mwongewe ko kugira ngo mushobore kwitunganya amategeko aravuga iki amafaranga muri ha ko mwamaze umwanya munini mu gihugu mutari mubwizwe kumara mu mwanya munini atomori kavuga iki
bo kandi abasanzwe tuba ngaha dusanzwe turi abarezida abo nta kibazo kinini gihambaye tuba dufite abo baba baje kurangura baba baje bafite amaviza aririmo yo aheze bace batangura kuguharurira overstay buri munsi barihisha munsi wa mbere barihisha amadirahamu amajana atatu angana n'amadolari nka 180 amendi minsi ikurikira bagaca bazarihisha amadirahamu ijana ijana amadirahamu ijana ijana ni ukuvuga n'amadolari hafi 20 duca wumva ko amafaranga ari menshi bivanye n'igihe baba bazomara batazi neza n'igihe bazotahira
leta hari isango yababwiye ko zoba yabahereye ko inyishu kuri ico kibazo canyu
nyakubahwa aduserukira ngaha muri iki gihugu yaratubwiye ko yanditse ikete kandi ko bamwijeje nico gituma ni muri urwo rwego nyene natwe twari kutwongera kandi dusaba twongera tumwibutsa ko iyo tariki baduhaye iri kiregereza kandi bano bantu bakaba n'ukuri bari mu buzima butameze neza icyo gituma ibishoboka byose ni uko kugera ku iyo tariki bishoboka bamaze gutahuka bidakunze naho bakiga ubundi buryo bashobora kubasabira kumbure kugira ngo ntibahave bajya mu makosa bamwe bahave bafungwa kubera ko batashiwe kuronka mu mahera yo kurinda iyo basenzi
nk'uwo muco w'abaje kurangura canke bari baje kumara umwanya mutonya izo ndege zabo zari kubatahukana hari ico bariko ntaco bariko barabafasha
aho naho nyene hari hagahazi hari ikibazo kuko abenshi ndege bavuga ati ikibuga c'iwanyu coba cuguruye twe turabatahana nta ngorane ati mugabo kirugaye ningende muvugane n'ubuserukizi bw'igihugu canyu canke na leta y'iwanyu atifunze turaheza tubatahukana mugabo hakabamo n'abandi bagiye barababwira ati ni muri hamande tuzoba kuzarukubye turashobora kubatahana bafatiye nko kuri kenyerero y'ibyo yavuga yuko kuva itariki nizoba yatangiye gukora abagari barafashe amatike kuva itariki 3/7/8 bose bariko baratanguranwa n'iyo tariki leta yatanze yo ngaha kugira ngo isange bakiri hano kuko bibaye ngombwa kure n'ubera viza uri mu iki gihugu nk'abo bari baje na viza z'amezi nk'atatu bisaba kuriho amadolari yaba abamajanisi urumva rero siwariyo bifatiye amafaranga muri abo bantu izo kompanyi rero z'indege nta kindi gishasha dufite zibabwira gusa bo ikibukira n'abashavuza cyane ni uko zabatumye kujya kwipimisha naho nyine uriha amafaranga kujya gupima covid uri hafi amadolari 70 kandi zizi neza ko atanze ibihari bituma baca bagenda badepansa na duke bari basigaranye nicyo gituma uyu munsi bisa nk'uko byagoranye rwose ku buzima bwabo bwa buri munsi
ubu tuvugana abo buvuga barihe baca babaho gute
nibyo nyine tugerageza gufashanya uwo wese agafasha uwo ashoboye gufasha hari ababaho bahura baba hari ababa bameze nk'abari mu ibarabara nyine kuko ata bundi buryo bafite bwo kuriha amazi uburyo bwose bari bafite bwabaheranye
Gahire Edi Kevin utwara abarundi babangaho onye muri Dubai tugushimire kuri kano kanya uhayije rya Amerika.
Murakoze namwe kuduha kano kanya.
Tumaze kumva ko abo barundi biyambaje abahagarariye Burundi i Dubai twashatse kumenya aho bagejeje bakemura icyo kibazo ariko ambasaderi Epime Nibapinda ntiyitabye telefone zacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
isanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Tuvi Dubai twerekeza muri Kongo aho inzego z'abinjira n'abasohoka muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zikorera muri Baraka zaraye zisubije mu nkambi ya Murongwe impunzi z'abarundi 42 zari zitashye mu gihugu cyazo hashize yeri itabizi izo mpunzi zivuga ko inzara zihura nayo ari yatumye zishaka gutaha mu Burundi inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
Kubera ubuzima bubizi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi ubugari n'amashaza by'intica ntikize usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage bo bakongomani izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo hatunga Imana Penina n'umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo
wewe gituma tubuza turashonje nitugaburirwa ku rugero tuhabwe injya rimwe naho nyene saa 11 size rimwe tuzakoronka injya none injya bakwasize ri saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza kuronka injya ruko bananutse n'iminwa yumye tuzakuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana busanga bajyamye bameze nk'abapfuye turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tuhemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko ugwaye ntuzora nk'izokuvuza twebwe ababaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuza mu aya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka
bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi yagateganywa Kavimvira nungo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi Nduwayo Didas ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira
by'ukuri twebwe aha tumaze amezi umunani turi mu transit ayo mezi umunani batubariye ko ikibazo cyacu kigiye gikemuke twararindiye twarabuze baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha ubugari rero nabwo bariko baraduhereza n'ubugari budashoboka baduhereza ubugari budahiye bakaduhereza manjegeri bavuruze twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara ingwara zitandukanye abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twe ikibazo kashuko cokemuka twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari nabaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu gaha caraduze kigeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakijya ntitukuvuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka ni imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
kari kera ja no muri iyi nkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 amya yuko bahora basaba ishiramwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murongwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bitewe n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri iyi nkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murongo iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivuyepfo
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Kongo twerekeza muri Uganda. Programu ya ONU yita ku biribwa PAMU ishami rikorera aho muri Uganda ryagabanyije ibiribwa byagenerwaga impunzi muri icyo gihugu kubera ko imfashanyo yagurwagamo ibyo biribwa nayo yagabanutse bitewe n'icyorezo cya virusi ya corona. Inkuru irambuye murayigezeho na mugenzi wacu uri muri Uganda, Ignatius Bahizi.
None rero mutuvugira nk'impunzi tusanzwe tufise imibereho mibi ariko muri iki gihe byarongerekanye byarongerekanye bimeze nabi.
Uwo n'umwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri Uganda, we n'abagenzi be kuva mu nkambi zitandukanye baratakamba bavuga ko inzara ibamereye nabi kubera ko imfashanyo y'ibiribwa n'amafaranga agenerwaga impunzi mu gihugu cyose yagabanyijwe.
Impunzi yo muri Uganda yasanzwe afata ibiro 12 by'ibigori, niko batubwira, bakageza n'ubundi buntu bwunganira bya bigori, baravuga noneho ngo bya byo kujya barabihinduye bivuze mu mashiringi ngo babiharuye byose bihura n'ibihumbi 31 ari mu 3,000. Hari makoro n'igishika ubwo nyene tumaze nk'ukwezi kuma canka bidutangwe gufata amashiringi, twagize gusha twumva ngo ubi byo kujya birakaswe by'impunzi kubera ngo coronavirus. Turavuga none ko bace badukata nyene ababijejwe kutureberera ku mbure cha kigega kisanzwe kikore imirimo cabonye ko kigiye gusohoza, mbese nkatwe biraducanga ntituheza ngo tubisobanukirwe. Ariko icyo tuzi kimwe nuko ibyo kujya babikase buri mpunzi yose bya 31 bayikase 900, ubu impunzi ifata 2,222 by'amahera y'amaganda.
Ibyo 331 by'amashiringi ya Uganda bingana hafi n'amadolari y'Amanyamerika 8 nibyo byagenerwaga buri mpunzi ku kwezi. Rero ibyo 900 byaje gukatwaho byo akaba bingana hafi idolari 2. Ryan Anderson ni wungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi World Food Program muri Uganda, yabwiye Ijwi rya Amerika impamvu iyo mfashanyo y'impunzi yagabanijwe.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati ni ukuri koko guhera n'ukwezi kwa kane k'uyu mwaka twagabanyije ibice 30% ku mfashanyo yagenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ibi byatewe n'ibura ry'inkunga. Ibikorwa byacu bishyigikirwa 100% n'inkunga duhabwa ku buntu n'amahanga. Nubwo twari tumaze igihe duha impunzi 100% ry'imfashanyo zigenerwa, ubu ntabwo bigishoboka kuko amahanga yatangaga iyo mfashanyo iby'ubutunzi byayo byagizweho ingaruka ikomeye cyane n'icyorezo cya corona, nuko nabyo bigabanya inkunga byaduhaga ku buryo ibikorwa by'ubutabazi ku isi hose byagizweho ingaruka ikomeye.
Ahubwo turasabye nkamwe mutuvugire kure mudutabarize utudushiringi badukuyeho batugaruzeho, nabo bitabaye ibyo turawushizaho kugira ubuzima bubi. Mwakoze.
Nk'uko impunzi yabisabye, Ijwi rya Amerika yarazitabarije kuba bishinzwe ariko menza ari nta kigiye guhindukaho vuba.
So we will continue to work with our partners here in Uganda and capital.
Tugiye gukomeza gufatanya n'abadutera inkunga hano muri Uganda ndetse no mu mahanga kugira ngo dukusanye inkunga ishoboka yose yo gufasha impunzi muri iki gihugu. Ariko bibaye bidashobotse, bizaba ngombwa ko n'imfashanyo nke y'impunzi zari zirimo kubona iziyongera kugabanyuka. Buri muntu wese ku isi yagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID-19 kikije haje isi yose na n'ubu. Muri Uganda ho n'abaturage ntibamerewe neza, dore ko bamwe ibikorwa byabo by'iterambere byahagaraye. Umukuru w'igihugu Yoweri Museveni agira inama abanyagihugu ko iki cyorezo gikwiye kubabera isomo ry'uko bashakisha indi mirimo yabatunga itandukanye n'ibyo bari basanzwe bakora. Leta ya Uganda yari isanzwe iha impunzi ubutaka bwo guhinga kugira ngo zeze ibiribwa byazo byo kongera kuri bike bizihabwa n'imiryango izifasha. Ibi bishobora kuba byaba umuti wo kugabanya kuri iki kibazo cy'inzara mu mpunzi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho uyu ni umwanya tugasangiza kuri kimwe mu bintu byaranze amateka ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8 nk'uyu munsi mu mateka habayeho. Turakigezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Musenyeri Jean Robinson wa diocese ya Hampshire yatowe ku bwiganze bw'amajwi bw'abagize inteko y'ibisonga bya Kiliziya y'Abangilikani igizwe n'abasaseridoti n'abarayiki. Icyo cyemezo cyakuruye uburakari ku ruhande rw'abadashaka ko ibintu bihinduka n'abayobozi ba Kiliziya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose ku isi. Bamwe bari batangaje ko bazasezera muri Kiliziya y'Abangilikani. Itorwa rya Robinson nirikomeza bifatanya n'abari muri Afurika, muri Aziya no mu birwa bya Karayibe. Musenyeri Robinson yari yarashatse atandukana n'umugore we, bafitanye abana babiri, akaba yaramaranye na mugenzi we w'umugabo imyaka 14. Abayobozi ba Kiliziya mu Bwongereza nabo bari batangaje ko kiriya cyemezo gishobora gutuma Kiliziya icikamo ibice. Umuvugizi wa Kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza yatangaje ko ishyirwaho ry'uwo mwepiskopi w'umutinganyi rireba gusa Kiliziya y'Abangilikani muri Leta Zunze Ubumwe Amerika. Kuva kera Kiliziya y'Abangilikani izwiho kwihanganira abadahuje ukwemera, ikaba ifite abayoboke bagera kuri 80 million ku isi yose.
Venuste Nshimiyimana, ndagushimiye ku byabaye mu mateka yo ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa 8. Nshuti mwarimu duteze amatwi, ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi ry'Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bafashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho aho baherereye hose mu ngo zabo, kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Aya makuru yegeranijwe na Fasil Gebeho, yarahagarariwe na Etienne Karekezi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kubahiriza ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio America, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi, ya bayi, isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu, yo, ya bayi, isubizo cyacu. Shikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo ya
yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu
ya ibi ni kemuri dishabaroni babonye